Turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Bari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. President w'u Rwanda Paul Kagame yagize ica avuga ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bamwe mu bategura amarushanwa ya Miss Rwanda bagirizwa gukorera abigeme bayitabira.
The organization ireba uburanga bw'abantu cyabayeho giti ntikigera bagikurikirana, ariko umuntu yihangiye umurimo ahuza abakobwa akabashukisha utuntu mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame. Bamwe mu Barundi baje gukora muri Congo nabo bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukora muri ico gihugu. Turabigaruka ko handi hato muyagezweho muri make ijya nino ku isi. Ubwongereza bwagirije ibitero vy'ubuhinga bwa none Uburusiya idonido ni mu kanyisasi. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Ubwongereza bwagiriza Uburusiya kugasubiye gukora igitero c'ubuhinga bwa none ku bategetsi batandukanye bo ku isi. Amatohoza Ubwongereza buhagaze ko bavuga ko ico gitero cakozwe ku mbuga ngurukana bumenyi z'abategetsi batandukanye yaragamije gutanga amakuru atariyo yoza yerekana ko gutera Ukraine vyari bikwiye kandi ko atamategeko Uburusiya bwahunyanze mu gutera Ukraine. Umushikiranganje jeje migendranire y'Ubwongereza n'ayandi Kungu yasiguye ko hari ishirahamwe ryo mu gisagara cha St Petersburg yakoresheje urubuga rwa Telegram mu kurondera abantu baza barasubiza ubutumwa bwiyamiriza intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine, bagaca basubiza bo berekana ko bashigikiye ivyo ntambara kandi ko ari ku ruhande rwa President w'Uburusiya Vladimir Putin. Abantu Ubwongereza ntibwavuze uko bangana, ariko ico Ubwongereza bwemeza nuko bahemberwa ibikorwa vyabo. Ibitero vy'ubuhinga bwa none Ubwongereza bwagiriza Uburusiya biciye mu citiriwe ishirahamwe vyakozwe ku mbuga ngurukana bumenyi 8 zirimo Telegram, Twitter, Facebook na TikTok. Abakoze ko ibitero ni ahanini abanyepolitike na bamwe mu bakurikiranira na hagufi iby'Uburusiya na Ukraine bari mu Bwongereza, Afrika y'Epfo n'Ubuhindi nk'uko Ubwongereza bubandanya buvyemeza. Ubwongereza bugakeka ko uwitwa Yevgeniy Prigozhin yahawe ibihano na Amerika n'Ubwongereza kubera gutera intege aboshigikira Putin biciye ku mbuga ngurukana bumenyi afise uruhara muri ibi bitero byo kuhinga bwa none. Liz Truss ajeje migendranire y'Ubwongereza n'andi makungu yavuze ko Ubwongereza budashobora kwemera no kwihanganira ko Urusiya bwigarurira imbuga z'abatandukanye mu kuzuzuza ko ibinyoma bijanye n'intambara yemeje ko ari intambara itemewe na mategeko. Tukivuga ku vy'Uburusiya na Ukraine, umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Nancy Pelosi ari kumwe n'abashingamateka bane bo mu mugambwe wa Democrat baraye bagendeye umurwa mukuru Ukraine Kiev. Mu mubonano Madame Pelosi yagiranye na President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamubwiye ko atakindi kibagenza atari ugushimira Ukraine kukungene iri kwigwanira ubwigenge bwayo. Amwemera ko Amerika izoguma ku ruhande rwa Ukraine kugera intambara iheze. Abashingamateka baherekeje Pelosi ni Adam Schiff aserukira leta ya California, Jim McGovern uri muri Massachusetts, Gregor Mix wa New York na Jason Grow wa leta ya Colorado. Hagataho misile Uburusiya bwateye ejo kwa gatandatu ku kibuga c'indege co mu gisagara ca Odessa muri Ukraine yononye aho indege zigurukira ku buryo atandege nimwe duhaguruka hatarakorwa. Ejo kwa gatandatu kandi mu yaranze intambara y'Uburusiya na Ukraine, Uburusiya bwagerageje kwinjira mu buseruko bwa Ukraine kugira ngo bwigarurire akarere ka Donbas gateye imbere mu vy'amahinguriro n'ibice bitatu bikomeye muri ako karere, ariko ntivyakunze. Polisi ya Ukraine ikavuga ko hari ibiziga by'abasivile nuko biri uko batatu yatoye mu karere ka Bucha. Ivyo biziga vyari mu kinogo vyari vyafatitanijwe amaboko aboshe amaso nayo apfutse. Umukuru wa polisi ya karere ka Bucha yemeje ko benshi mu bo batora ibiziga biba biboneka ko bahohoterwa kandi umwanya muremure. Nk'abatowe ibiziga ejo polisi ibandanya isigura ko bari barashwe mu matwi. abategetsi ba Ukraine bakemeza ko ibiziga by'abasivile bimaze gutorwa mu karere ka Bucha birenga igihumbi. Ano makuru yose abagezo hirya no ku isi ku ijwi rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi bacu. Ku nshuro ya mbere Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ku bibazo by'ihohoterwa rikoregwa abana b'abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda. Anasaba ko ababigizemo uruhare bakurikiranwa. Ibi Perezida w'u Rwanda yabivuze ejo kwa gatandatu asozera inama ya FPR Inkotanyi. Ibi bivuzwe nyuma yaho mu minsi heze umwe mu bategura irushanwa ariwe Ishimwe Dieudonné atawe muri yompi yagirizwa ivyaha byo guhohotera abakobwa. Inkuru tubazumenyesha amakuru wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ubwo yasozaga inama nkuru y'umuryango wa FPR Inkotanyi yateranye kuri wa gatandatu, Perezida Kagame yagarutse kubimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru ko abakobwa bahagarariye u Rwanda muri Miss Rwanda baba barakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kugeza ubu nta mazina y'aba bakobwa igeze atangazwa. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko, bidakwiye kubona na rimwe umuntu ahohoterwa ngo bicecekwe. Perezida Kagame yumvikanishije ko iki kibazo bwa mbere yacyumvise muri RIBU n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ndetse no mu itangazamakuru. Mukuru w'igihugu yabaye nk'uwerekana ko atigeze yiyumvisha akamaro ko gutora Miss Rwanda, gusa yumvikanishije ko nubwo ntacyo byari bivuze ariko nta n'icyo byari bimutwaye. Gusa umukuru w'igihugu yavuze ko yababajwe n'abitiriye uyu murimo bagacuruza aba bana b'abakobwa ku nyungu zabo.
Gusanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa, kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them, bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho, abandi ntibabizi. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba.
Perezida Kagame yavuze ko abantu bakwiye kurwanya ibi byaha, uwabikorewe agatinyuka kubivuga agahabwa ubutabera.
Hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigera bite, icyo ni kimwe, ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa. Nk'uriya musore navugaga, umugabo nabonye uri muri RIBU, kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana. Nta rero ko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho gahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha. Abo bana bacu nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga, bakaba babyirinda, bakaba bagira n'uwo babibwira. Nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu cumi na bangahe bagiye baba abused, havuyemo umuntu umwe waranga.
Perezida Kagame yatangaje ko ibi bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kitagarukira mu itorwa rya Miss gusa, kuko kinagaragara no mu zindi nzego z'ubuyobozi.
Ariko ibyo bijyanye no mu kazi, muri za minisiteri no muri institutions zisanzwe zacu, harimo nacyo ikintu kiraho kizamura abantu mu ntera, kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva nabo nirwa mvuga birenze ibyo. Abantu bari mu gisirikare bazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza. It's really bad. Ni ibintu bibi cyane, cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe, ibyo bintu mubyirinde, ni imico mibi gusa.
Ukuri w'igihugu w'u Rwanda yavuze ko ubucuruzi bw'abantu busigaye bwarafashe intera, ku buryo hari n'abanyarwanda bavanwa mu gihugu bakajyanwa mu mahanga. Yavuze ko inzego zishinzwe ubutabera zikwiye kubaka ubunyamwuga ku buryo abantu batajya batinya gutanga ibirego bumva ko barega ariwe baregera. Abayobozi basabwe gushaka uko iryo hohoterwa ryajya rimenyekana, kuko ritari mu muco w'abantu n'abanyarwanda muri rusange. Perezida Kagame yavuze ku bibazo bimaze iminsi bivugwa mu itegurwa rya Nyampinga w'u Rwanda, nyuma y'iminsi mike urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kigenza cy'aharibu rutangaje ko rwataye muri yombi bwana Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wateguraga iri rushanwa. Libi ivuga ko imukurikiranyweho ibyaha birimo icyo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Abakobwa babaye Nyampinga w'u Rwanda ndetse n'abari hubu bari baherutse kwakirwa na Madame Jeannette Kagame wabasabye kwihangana. Abinyujije kuri Twitter, Madame Jeannette Kagame yasabye abitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda kwihangana kubera ibihe bikomeye barimo nyuma y'uko inzego z'ubugenzacyaha zigaragaza ko muri iri rushanwa harimo ruswa ishingiye ku gitsina. Ibivugwa mu itegurwa rya Miss Rwanda muri iki gihe bije bikurikira impaka zakomeje kuvugwa kuri iri rushanwa. Bamwe bakagaragaza ko ari ryiza, abandi bakumvikanisha ko bitari mu muco nyarwanda aho abakobwa bishyira imbere bakiyereka imbaga, ndetse hari abakomeje kwemeza ko aya marushanwa ashobora gutuma abana b'abakobwa bayitabira bakwigiramo imico mibi yatuma bishora mu mibonano mpuzabitsina. Kugeza ubu yaba Ishimwe cyangwa na bagenzi be bakoranaga nta n'umwe uragira icyo atangaza kuri iki kibazo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umuryango wa Paul Rusesabagina watangaje ko watanze ikirego mu butungane bwa Amerika aho witwariye u Rwanda. Usaba indishyi y'akababaro igera ku miliyoni amajana ane z'amadolari ya Amerika kwera ico wita kunyuruza uwabo n'ihohoterwa uvuga ko Rusesabagina yakorewe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima aratubwira ibindi kuri no nkuru.
Bwana Rusesabagina ubarimo gukora igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 yakatiwe nyuma yo guhamwa ibyaha by'iterabwoba mu rubanza bahafiye bafata nk'urw'ikinamico rwaranzwe n'amahinyu menshi. Mu itangaza abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko bashyize ahagaragara bavuga ko icyo kirego kigaragaza ko Leta y'u Rwanda n'abakozi bayo bo mu rwego rwo hejuru bagambanye mu gushyira mu bikorwa umugambi wari ugamije gukura Rusesabagina aho yari atuye muri Leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamujyana mu Rwanda, aho yaje gukorerwa iyicarubozo ndetse agafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko ubuzima bwe bwose. Kopi y'ikirego yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP igaragaza ko cyashyikirijwe urukiko rw'i Washington ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa kabiri, kandi bigaragara ko icyo kirego cyanashyizweho umukono na Leta y'u Rwanda ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2022. Abagize umuryango wa Rusesabagina n'abamwunganira mu mategeko basaba impozamarira ya miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika. Biteganijwe ko bazagirana ikiganiro n'abanyamakuru ku wa gatatu w'iki cyumweru kije i Washington. Bwana Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filimi Hotel Rwanda yasohotse mu 2004 ivuga uburyo we wabarizwaga mu bwoko bw'abahutu ariko atari mu baheza nguni bashyigikiye genocide. Yarokoye abarenga igihumbi muri Hotel Mille Collines yayoboraga mu gihe cya genocide mu 1994. Iyi nkuru y'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ivuga ko nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame kuva mu myaka isaga 20 ishize aho amushinja igitugu no gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwangisha abahutu, Bwana Rusesabagina yakoresheje iryo zina yubatse mu kugeza ibitekerezo by'aho ahagaze ku batuye isi. Kuva mu 1996 yabaga mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu Bubiligi mbere yo gutabwa muri yombi Kigali mu kwa 8 kwa 2020 mu buryo budasobanutse, aho byavuzwe ko yari yururutse indege yibwira ko yajyaga mu Burundi. Umuryango we wamagana ibyamukorewe aho ubyita ishimuta ryateguwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, aho ibyo byanyujijwe mu kumwizeza ko agiye mu kazi mu Burundi. Umuryango uti aho kugira ngo bibi byo ahubwo yahaswe ibiyobyabwenge hanyuma ajyanwa mu Rwanda aho abashinzwe umutekano ba Perezida Paul Kagame bamushimuse ku ngufu nyuma bamufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Leta y'u Rwanda yemera ko yafashije mu kugeza Bwana Rusesabagina i Kigali, nyamara ikemeza ko itabwa muri yombi rye ryakurikije amategeko kandi n'uburenganzira bwe butigeze buhungabanywa. Mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize wa 2021, Paul Rusesabagina yakatiwe igifungo cy'imyaka 25 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gushinga no kuba mu mutwe witwaje intwaro wa FLN ushinjwa kugaba ibitero byahitanye abaturage mu Rwanda mu mwaka w'2018 n'uw'2019. Urukiko rw'ubujurire narwo rwongeye gushimangira icyo gihano mu kwezi gushize kwa kane muri uyu mwaka. Mu kiganiro aheruka kugirana n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda mu mpera z'ukwezi gushize kwa kane, ubwo yakomozaga ku kibazo cya Rusesabagina mu byo yavuze ko ari ubusabe bw'ibyo yise ibihugu bikomeye bwo kurekura Rusesabagina, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ibyo bihugu ari byo byagize Rusesabagina intwari bigamije kwandika amateka y'u Rwanda n'ay'abanyarwanda uko bibyifuza. aho akaba yaravuze ko kurekura Rusesa abagina kuri we byaba ari ukwivanga mu mikorere y'ubutabera, kwirengagiza abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'inyeshyamba yarakuriye no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno musi amakungu arahimbaza umunsi w'akazi. Bamwe mu bakozi b'Abarundi bakora imirimo itandukanye mu gisagara cha Uvira kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amafaranga basabwa n'urwego rujejwe abanyamahanga kugira ngo bemeregwe gukorera muri Kongo. Ijugi Amerika ryarungitse muri Uvira, mugenzi wacu Vedaste Ngabo kuturabira iby'iki kibazo.
Ugeze muri uyu mujyi wa Uvira uri mu birometero hafi 27 n'umujyi wa Bujumbura, usanga Abarundi benshi bakora imirimo y'ubwubatsi, gutwara za moto, kogosha ndetse no gukora mu tubare n'umwungu. Ariko uganiriye na bamwe muri bo bagutura ibibazo by'uko bahohoterwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo bitewe n'amafaranga gwicara rubasaba.
Ikibazo dufite ni kinini cyane, tuba ngaha tiko turahiga ibyo kujya tugufungurira abakiriya kadabona JJ Mirage. Umukirimu yaje yisite ku isahani yamaze gufungura kabiri gatatu abitaka akaca yigiye akaje mu gasho ahibizonja kandi na wewe uri kurabitanga urabitahura none iyo fungwa zibyo kurya afise umwanya wo kwiyukira aho rero nta kosa bakoze sabasuma baza guhiga ubuzima aho rero uwo mwanya bashyira ubuzima bashaka kubifasha imiryango iyo basize iwabo barakwiye kubira abavurema bakamenya ko arabavukanye arababanye nibareke natwe tubeho nk'uko nabo babaho i Burundi turondera ubuzima nk'uko bagiye i Burundi nabo barondera ubuzima.
Nibigira Emmanuel ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi, asobanura yuko amafaranga basabwa n'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Congo ari menshi cyane.
Twebwe tuzi no kurondera ni ukuvuga turabakene turakenye, hama ukatuza kusaba umuntu urupapuro rwa 15 dolari ntapanze n'inzu yiwawe ariko ararondera ubuzima rimwe na rimwe aragwara akivuza afise umugore mu Burundi aramugaburira afise abana arabigisha. Eske ugiye guharura utudufaranga bakorera nk'umukozi wo mu nzi no akorera idolari 30 nawe ukwezi kurahete nka 15 dolari amezi atatu arahetse 15 dolari sawa umwana hariya aragwaye eske tuzobaho tuba dukora bahenda ifo yuko ambasaderi wacu ari no muri Congo nawe yo kurikirana ibibazo byacu.
Nubwo bimeze gutya, aba Barundi bakora muri Congo bavuga yuko hari akarusho babona ko gukora muri Congo kurusha i Burundi. Serge Nkurunziza ni umwubatsi.
Iyo dukoze ku munsi duhemba nk'idolari 6 hanyuma akatugabura saa sita mu nyuma we ku mugoroba ukimenya yatusanga rero nimba usigaranye nk'idolari 5 urashobora kugira kuzivunjisha kugira ngo urongerasiyo urungikira umuryango.
Yose uku kwezi usanga ukorera nkangaya?
Yose ubuzi bwatwe ndi bukunze kuboneka urashobora kumara niyinga wicaye mugabo nkigiye umuntu yogirwa nk'amahirwe agakora kukwe agakora ukwezi kose yokorera nk'ibihumbi 300 y'amarundi.
Willy Bukuru nawashimangira yuko nubwo abenshi muri bo bicara bahohoterwa hari ntambwe bateye mu byo bakora.
Kuvuga jewe ino muri Kongo narahabaye ndahanyonga tugenda turamenyerana n'abantu hama no kuvuga ndanyonga nza ndataha subira inyuma no kuvuga ubukurugezo ngeze ko ngeze ku imoto kubera confiance y'abantu twagiye turakorana neza ngaha muri Kongo.
Twagerageje kuvugisha inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo kuri iki kibazo cy'aba Barundi bakora muri Uvira bavuga yuko bicara basabwa amafaranga nazo ntibyadukundira. Gusa mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka wa 2022 mu biganiro byahuje ba guverineri b'intara 6 z'u Burundi na guverineri w'intara ya Kivu y'Epfo bagarutse ku bibazo by'abaturage b'abakongomani batuye i Burundi ndetse n'abarundi batuye muri Congo bakwiriye kwicara muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa bibemerera kubibamo. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mu gihugu cy'u Burundi amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira amategeko muganga Christophe Sahabo basaba ko apfungurwa. Dr Sahabo yahora atwara ibitaro vyigenga vyitwa Kila Hospital biri i Bujumbura imbere yuko ategekwa kwegura amaze gupfungwa. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro vya Karorero bikomeye mu vyigenga i Bujumbura Kira Hospital ari naho asanzwe avura nko muhinga mu ngwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza ubu ari mu minwe y'igipolisi. Yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr Jean David Pilot atwara ugwego nyobozi bw'ivyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nkuko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye ari kugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha ryagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr Sahabu Christophe ntibashimye kuduhijwi. Yamara bahaje ijwi rya Amerika ugwandiko barungikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikiriza manza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro. Bibutsa ko ata muntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane. Bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera Dr Sahabu afungiwe mu biro vy'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho ingwara ya asuma asanzwe afise. Bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyari vyo. Uko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye ijwi rya Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwa manza Kavib rukurikirana hagufi ubwo rubanza.
Ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe apfunzwe uko twovyita kuba sequestré, apfunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nk'uguhufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira, niko bimeze.
Bukeye Dr Sahabo amaze gufatwa agafungwa, abafise imitaye muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abona urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wakira hospital. Murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro, gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro. Icyo bikoze nta gitigire cy'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo Rwanda. Ndiko ahaniho amashami yigenga fatira akikeka ko Dr Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi. Dr Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategekwa gutanga imihoho. Mwikete yandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite. Aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko ake cyabikora kugira ngo akizagatwe. Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirame yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa n'amakosa yo kurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narya yuko ingingo ya 40 ibwizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya.
Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro vy'iperereza akanka ari navyo byo bavyatumye ateba mu gasho ku gwego rutungwa gatoke n'abaharaniye agateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ivyaha vyihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe. Ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko urwande rwa leta rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike rubivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa Sentare na Inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twari twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro kira hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwogira cyo mubivuze ko murakoze nyamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu cye clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda abakunzi bagakino combo taxi umwanya ni rwanyu
Combo taxi
Combo taxi
Combo taxi
Mugiye gutega amatwi Combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo taxi taxi ya Grand Lac
Waramusa chef
Eh bonjour patron Karibu.
Eh bonjour kano kano tenishuro no motari twijyanze muri combo taxi.
Eh ingi atwa kuna shida nena tafuta na mie échange basi pale kuba chauffeur benzangu nikulete. Oi kala tu.
Kinisha nkongira abantu bibugo rwose. Nyikubona rwose no kuntu seka nkunda abantu b'abanyabwo kuno mwakira abantu neza. Nisa mvuga ko rwose ntacyo ndi bukuburane.
Karibu ingi. Mina kya sai sai.
Ibite mada.
Na mahoro.
Eh ariko bakabonye. Beke ndyanya beke ndyanya. Icya kora kamenye gukina komeka.
Uwo ninde uri kuravuga?
Ndavuga kandi ugashoferi kakanyabugo nyine. Buriyo ndamenye ubwenge mu karyoshya ryoshye kuri iki. Wagize ngo kari kumvungira. Ariko nagateye imitoma na karyoshya ryoshya. Ubonye kuntu kahabera igiseka. Kajya kumvungira.
Ibyo bintu bikuye kuki. Cyambo nari umwana mwiza kerebutse kandi nafashanye.
Ariko se ntabwo bazi ko kabanyabuguro bayobeye koko. N'abantu babateka mutwe.
Ko numva uhindaguri kuhindura indimi nk'uko hehe. Mu mwanya waruhejeje kuvuga ngo waraba neza ngo asa neza ngo asa n'umuntu yakira abantu neza ngo nk'abantu biwabo bose bibugo. None ubu naho utanguye kubita bose ngo nabayesko.
Abona bishye se ni hehe. Abanyabugo hari umuntu utabize ko bakunda amafaranga. Hari service bagukora utabahaye amafaranga. Abantu bakunda amafaranga kurusha ikofi.
Ninde dakunda amafaranga? Wowe ntayikunda. Uwo yaguha oya.
Nta muntu udakunda amafaranga ariko abanyabugo bo bararenze. Ahubwo ningira amahirwe ahubwo araza nayuzuye. Ushobora gusanga ahubwo araza yakuyemo n'ibice.
Wa mugabo urarengeje. Ibyo uri kuramwagiriza sinumva nuko bifise ishingiro.
Ariko nuko utabazi wa muntu. Icyo se
cyane. Oya.
Monsieur, pardon vraiment, pourquoi ta raise ne peut pas t'échanger? Comment t'as fait ça? Vous
voulez bien faire comme ça? Ah, on y a beaucoup de choses à faire. Nous avons dit, madame, vous avez dit, Mata, akira amafaranga yabesha.
Botuneza kwenda
eh
rindira gato hari kintu tegereza gushira heru just inkunda abantu binjyajya mvuye umugabo afite indi mizibiri
tanuka mugore urumva ntabwo nkuzi
sindiko ndagutuka na gato ndakuvuza ukuri mvuze n'icuri
kandi imodoka nayivamo
vamo
sasa mina toka 2 minutes kidogo sasa mina na voiture na kwasa fasi ya ringi ya box kuna kwa nini ushiste
shofi wikomeza guti gihe n'uyu mu Nakona na cyereka twigende.
Ngo umuki bwira chauffeur idi wasigaye uramuvuga giye kukuvunjishiriza. Mubwira ibyavuze kuri we no kubanyabugo bose. Bisubiremwo bisubiremwo.
Bikwaye
chauffeur. Oui. Wibaze n'ukuntu warugiye kumufasha kumuvunjishiriza amafaranga. Agasigara ravuga ingena mwese abanyabugo mukunda amafaranga muri aba escrow.
He. Monsieur, je lakini kuna niseme hivi mbaya. Mbona kuna nijije gisi siku lakini? Est-ce que kukupatia franga zako zote kweli?
Yarugosa mafaranga nisinzaruzuye. Na kino gushinja pe.
Kama kuko mtu abugo mwenye alikukosea monsieur, eh? Usitukamate shebo tu tusifa simoya.
Ibyo arabyumva ho basi. Izo ndimi zibiri nyene zihindagurika abantu bacenga cengana. Nizo zituma indyane zo muri kano karere zidahira. Dekanda kugira inama wa mugabo.
Yego mubyeye.
No hanyuma ni wagiranira ikibazo n'umunyamahanga. Nuzi ufata abantu biwabo bose ngo bacucikiranye bashire mu gisiki kimwe. Uburyo bwize bwo gukemura ibibazo. Nukwegera uwo muntu yagukoshereje, mukabiganira, mukabivugana neza bigahera. Hakumubwira neza ari imbere yawe, umutwengera yamara kugenda karenga imirambi nawe ugasigara muvuga nazi. Sivyo sivyo.
Eh, nanje vile tunaishi, unaona kabatu ya bugo, batu ya rusangi, unaona batu ya muhumuro wanasema naka abo kubopiki na ila isedie kitu
chakura mwana mgeta
Akabino ga duce dusozera makuru n'ibiganiro twatwafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twe na Dieudonné ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo vyose ahanje tuzaba turi kumwe ejo mu makuru yo mu gitondo mukurindira murara haryana hataryana.